VOA. Iyo mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Shuti mwese rero tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa cyangwa igiturire no gusesagura umutungo wa Leta mu Burundi, Olicom, riherutse gusohora itangazo rivuga ko nta gikozwe mu maguru mashya ibyo Abarundi bagezeho mu gihe cy'imyaka 20 ishize bishobora kubanyura mu myanya y'intoki. Iryo shyirahamwe rivuga ko ibyo bigaragarira ku igabanuka ry'umusaruro w'igihugu, ingengo y'imari y'igihugu idafasha gahunda ziteza imbere ishoramari, imisoro yashyiriweho abanyagihugu batishoboye, igiturire gikomeje kwiyongera, gutakaza agaciro k'ifaranga ry'u Burundi, ubushomeri bukomeje kwiyongera n'ibindi. Iryo shyirahamwe rikomeza rigaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2006 u Burundi bwari ku mwanya wa 36 mu bihugu bivugwamo ruswa, ubu rukaba ruri mu bihugu 10 bya mbere ku isi byamunzwe na ruswa. Mu kiganiro muri isanga cyanone twatumiye bwana Gabriel Rufyiri, akaba yobora ishyirahamwe Olicom. Bwana Rufyiri, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, Imana bahezagire, mwakoze kudutumira.
Duhere ku nteruro ya mbere iri mu cyegeranyo muherutse gusohora muvuga ngo nta gikozwe mu Burundi muri iki gihe, ibintu byose Abarundi baruhiye mu gihe cy'imyaka 20 bishobora kubanyura mu myanya y'intoki. Nicyo ushaka kuvuga, ubihera kuki uvuga gutyo?
Ibyo twebwe mwishyiramo Olicom tubivuga dufatiye kukungene tubona abanyepolitike ku ngero zose bigenza, aho umengo ntibabona ibibazo bihari uno munsi, ukabona benshi mu bo tuvugana canke mu bo kumviriza wumva bigumira mu bintu no kwita amasoroga politike, sinzi gene no bivuga mu Kirundi canke mu Kinyarwanda. Twebwe rero tukabona ko ibibazo nyamukuru uno munsi atamuntu n'umwe ariko arabivuga, aho uno munsi ubukene buzura inzara, bwokora amakara bugata, atamuntu n'umwe ariko aravuga ibyo bibazo. Mugabo kandi ntibavuge cyane cyane ibibazo tubona ari inkomoko ya byose, inkomoko y'ibibazo dufise mu gihugu. Nibaza ko n'abagiye Arusha babivuze, dufatira kukungene tubona yuko ibintu bijyanye n'intwaro mbi ifatiye kuri politike n'iby'ubutunzi atari umwe ariko arabivuga. Kuko icyo novuga kw'ivyo n'icyo twita mu gifaransa la mauvaise gouvernance politique, ni ukuvuga intwaro mbi mu bya politike no mu by'ubutunzi. cyane cyane aho ubona abanyepolitike usanga aho gufata ibyo bibazo nyene bitwa ko ari inkomoko y'ibibazo bihari batabivuga ko mugabo usanga baguma bigumira muri sloga mu masloga twe tukavuga tuti nibagire deba ku bibazo bihari by'ukuri ibyo bibazo by'ukuri ro bitavuzwe ari byo mwavuze mu ntangamarara y'ijambo mwashikirije bitavuzwe ngo vyigwe abantu bafate ku izo bibazo babitorera umuti tubona yuko dushobora uburundi bushobora kumera nka Somalia bushobora kumera nka Libya bukamera nka Iraq cyangwa nk'ibindi bihugu byose aho usanga abantu baguma baryana gusa mugabo mu by'ukuri atakintu kizana neza y'igihugu bariko baravuga bariko barakora naho rero twebwe dushimikira tukavuga tuti nyabuna abantu bajije kuyumvirira igihugu nibiyumvire ibintu bishobora gutuma abarundi begerana nibagume nyabuna biyumvira ibintu bishobora kuguma abarundi batana ibintu rero bishobora gutuma abarundi begerana ni migambi y'iterambere iyo migambi rero nta muntu ashobora kuyivuga uno munsi wumva urundi rurimi mu by'ukuri abarundi batari bakeneye kuguma bumva mwa kino gihe turimo.
Hanyuma se mwebwe iyo mukoze isesengura cyangwa se ubushakashatsi bwanyu mubona impamvu ituma ibyo bibazo by'inkomoko nk'uko wabivuze bitaganirwaho cyangwa se byirengagizwa n'abanyapolitike iyo mpamvu ni iyihe bwana Rufyiri?
Oya, impamvu iroroshe cyane. Impamvu igituma yoroshe nuko bobo baraba ibintu ururimi abanyagihugu bashobora kumva n'ingoga. Burya iyo umuntu afise ubwoba, burya iyo umuntu arushe biroroshe cyane kumubwira amajambo asoserereza ajana uko umuntu yiyumvira. Naho rero usanga ibibazo mu by'ukuri bihanze igihugu uno munsi ata muntu n'umwe abikorako kubera baca barondera ayo majambo yoroshe bituma abantu bahahamuka kugira ngo byorohe ko babamanipira sinzi ngire no kivuga mu Kirundi bakoresha amajambo nita ya manipulation abahinga bo bavyize barabizi bagakoresha ivyo vya manipulation mugabe ibibazo by'ukuri bihanze abanyagihugu mu by'ukuri ntarimwe bikorako nabivuze sinzi ko nobigarukako namwe mwabisubiyemo ibi bijanye n'ubukene bwokora makara bugata nta muntu umwe abivugako ibibazo by'ubushomeri ibibazo by'uko nk'uno munsi usanga umupfasoni umwe avyara abana batandatu mbere barenga mu buzima bwiwe bwose icyo ni kibazo kidasanzwe kuko nta terambere rishoboka mu gihe abantu bagwirirana ku murindi turiko uno munsi mugabo bakaba n'abahari uno munsi badashobora gufungura mugabo bakaguma havuka abantu benshi kandi si nayo itera yaga ikana kanovera ibyo by'ibibazo ntarimo ariko arabyiyumvira twebwe tukajya tuvuga tuti byoba byiza abantu b'abanyepolitiki bagiye guhiganisha imigambi ibyo rero byo guhiganisha imigambi ababa abasenite defite bariko baratwara uno munsi baba nabo muri opozisiyo uno munsi ntiwumva ko ibyo bibazo by'ukuri nkora mutima biriko biravugwa
bwana Rufyiri
reka ndabakarira ugasanzwe uno munsi
yego magabo make
uno munsi mu mwaka mu ubutunzi bugeze ku rugero rwo munsi y'ubusa nukuvuga ku rugero rwa kane n'igice kimwe ibyo na maraporo ahari yasohowe na Banque Mondiale yasohowe na PNUD yasohowe na FMI ku buryo uno munsi kuko rugero ubutunzi bugeze ko n'ibiharuro bihari umujyo umunyagihugu abaye icyo twita PIB par habitant uno munsi umunyagihugu aronka amadolari angana amajana 260
ku mwaka
urugero rw'ubutunzi buri ko ku muntu ivyo kandi uburundi nico gihugu ca nyuma gikenye cyane turavye ibiharuro bisohogwa na Banque Mondiale kandi murabizi abo bantu na mashirahamwe akomeye cyane kandi asanzwe afasha uburundi ivyo rero bimeze gutyo mu gihe umunye politiki ari we wese wumviriza mu gihugu wumva bivugira ibindi iziba atanu mabivuga mugabo babivuga kubera bashobora gufungura uno munsi abo banye politiki batoronka ibyo biba batoronka ibyo batwara nta ururirimbo gucara Burundi nico gituma tubahamagarirana naryo kuraba kugwanisha imigambi
wagarutse nako munshingano ishyirahamwe uyobora rifite harimo kurwanya igiturire no gusesagura umutungo wa leta wavuze ko mu bijyanye no kurwanya ruswa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu Uburundi bwari ku mwanya wa 36 mu bihugu birimo ruswa ubungubu bukaba bumaze kugera hafi ku mwanya w'150 ku bihugu 168 ikibazo giterwa n'iki
ivyo nibaza yuko imvo ni bimwe nahera ko mvuga mu bisanzwe iyo mu gihugu hari ico twita intwaro mbi la mauvaise gouvernance igiturire kiza mu bya mbere mu bituma bimunga igihugu igihugu rero camunzwe n'igiturire nivyo nivyo bica biza by'intwaro mbi nico intwaro mbi niyituma ico kibanza Uburundi burimo buriko kandi ndaze ko atamutegetsi ivyo biharira kuko niko bimeze mu gihugu gusa abantu nuko batiga nkuko ariko ndabivuga abanyepolitike bacu ntibiyumvira inkomoko origine y'ibyo bibazo bihari inkomoko rero ni kwikunda kurenze abantu barikunda bagakunda amafaranga bagakunda ubutegetsi cyane gusumba uko babukunda kuteza imbere umunyagihugu urumva ibintu baracuritse
Bwana Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Olukome rishinzwe kurwanya ruswa cyangwa igiturire no gusesagura umutungo wa leta mu Burundi kuri telefoni dufite abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo babaza bwana Rufyiri Ezekiel mwiriwe neza ikibazo cyawe uri he
Je nda Burundi muri komine mubinge
Ego
bo kuri ibintu byanye na arikome barundi ntibarira busema nko ku munsi wa usamedi windi twara turangi japana ku yindi ko hari ibintu byita umunsi mukuru hari babagwanya
yego
nje naje twa tugiye narimo twa tutavuga rumwe nkeneye dori ya kuvyumvira je no munsi nta witaze mugabo naragiye ku kazi ariko bo kuba hakiri mu madefereje sinagenda maze kutagendera ku kugwa kivaye ku mugoro wa gabashe bavuga ko na Joshua akuvya ku kazi ya magarisi mama ni yaza no gufina rende ndatonda kwa zuri ndere ku kazi ku kazi ni ndo yara gutone gusubira ku kazi tuguciya mande yomba ijana na 50 ndabwa je mahera nta nemi na fisa na shaba butanga ni nda ko yaje mu mpoe gusifana yuko data no bana arasivye mugabo nasivye mwizo bikogwa mugabo ku kazi sinasivye ngo nuko nyine
Urakoze bwana Ezekiel bwana Rufyiri icyo kibazo cya Ezekiel kirasa nk'ibyo warumaze gusobanura uvuga ko abantu bibanda ku nyungu za politiki kurushuko bibanda ku bijyanye n'imibereho y'abanyagihugu
icyo nibaza yuko nyambamwe ivyashikirije byukuri za byagenze gucyo ubwa mbere ayo amande umunyagihugu acibwa agomba kuba aramande ahuye n'amategeko mugabo twebwe reka ndabakasa akaruru gasanzwe nk'ubu twarumvise yuko umengo mbura matari wo mu cibitoki aheruka gushinga yacinze itegeko ryuko aba stanteri n'abakuru b'imitumba mbere n'abashef de zone bashobora gutoza mande kugera ku 500,000 ibyo bintu nibibaho nta nagira nibutse abarundi bumve bamenye ingena mande atozwa amande kugira ngo umuntu atanga mande bigomba kuba biri mu itegeko kandi buramatari ntategeka shinga yego nibyo serukira umukuru w'igihugu mu ntara abarimo mugabo nta manda shinga nta itegisi canke amafaranga yakwa umunyagihugu bigomba gukurikiza ingingo y'ijana na 59 y'ibwirizwa shingiro ku gace kayo ka gatanu kavuga yuko amafaranga yakwa umunyagihugu abinda kuba yashinzwe n'itegeko ryaciye mu nama shikiranganji rikaja mu nama shingamateka na inguza amateka y'umukuru w'igihugu akaritera rwikuma ariko umuntu rero kubera ibyo ndako turavuga bijanye n'iby'intwaro mbi usanga umuntu kubera imana yamuteye itakaronka ububasha bwo gutwara abantu aca yibaza ko ibintu byose birekuriwe mugabo abirekurirwa bikurikije iryo tegeko meje kuvuga naye handi hoho biba byitwa ibyo gukoresha nijyo mu gifaransa jiwe no kwita abidi pouvoir ibyo rero si byiza na gatoya
hanyuma se Ezekiel kugira ngo ikibazo cye kibonerwa umuti ninde yakwitabaza
oya mu bisanzwe nuko tubona ko bigoye usanga abo yokwitura nabo basa batamumufasha mu bisanzwe umushikiranganje w'intwari bereye ibyo biri mu kazi kiwe umuhuza w'abarundi biri mu kazi kiwe mu bisanzwe cyangwa ya commission ya iraba gataka kazi na muntu abo batuza kumufasha mugabo kubera usanga ibintu bicuritse usanga umuntu iyo mutunganiriza agiye kubivuga aho atashobora kumufasha aho niho habereye ingorane naye andi ho nk'ibyo oyi nk'umuhuza w'abarundi yumvise ijambo nk'iryo ategereza guca afasha abo bantu amande gucibwa amande ngo nuko utagiye mu myerekano ibyo ntibibaho bwa mbere imyerekano igendamo ubushaka ibyo nta muntu babikwegeramo
ariko bwana Rufyiri niba warakurikiye amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga za Twitter ku munsi w'ejo bundi ubwo hasohokaga itangazo ry'umujyi wa Bujumbura ritegeka abakozi ba leta bose b'umujyi wa Bujumbura kujya mu myiyerekano bavuze ngo ni obligatoire
ibyo namakosa nabibabwiye leta imyerekano nayo irafise amateka yigenga nta muntu ushobora gukwega ku nguvu ngo aje mu myerekano imyerekano umuntu abagomba kwerekana ikimubabaje nta muntu rera hamagarwa ku nguvu guhamagara umuntu ku nguvu nta namwe itegeko ibyo birekura ni bya bindi nariko ndavuga ibyo gutwaza umukazo ni bya bindi akubwira byo gutwaza igitugu ibyo nacyo bishobora gufasha igihugu ibintu bifasha igihugu haba mu by'ubutunzi cyangwa haba mu byo by'umwidegenzyo ni gihe umuntu akoze ikintu yumva yuko bwa mbere gihuje n'amategeko umugabo ubugira kabira gikora atagahato ibyo rero twebwe mu bisanzwe turamaze kubivuga kenshi mu ishyirahamwe Urikome ibyo tubyita ko ari mu bintu bituma ubutunzi bw'igihugu budatera imbere kuko abantu batezwa kujya gukora akazi kugira ngo bateze imbere ubutunzi usanga bari mu bintu bitagira akamaro
Bwana Gabriel Rufyiri guma kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika bifuza kugira icyo bavuga Emile mwiriwe neza uri hehe
Bujumbura mu Burundi
ikibazo cya
ikibazo nagomba kwanza mere kunterera nashimira n'uwo mutumire matumiye uno munsi kubisanzwe Burundi ni bo Burundi ni bukenye ahubwo hakenya Abarundi babubamo tubiravye neza kuko kenshi sindi kuragenera Burundi ngo ugendere amakantiye ahanamiye gisagara cya Bujumbura utembere urabe amagorofa yobuka aduzwa hirya no hino yo kugora gusigurira umuntu avuye mu makungu agendeye Burundi ku Burundi bwabone mu kibanza cya nyuma mu bihugu bikize ama nagira mere nkubaza Rufyiri mbe burya ko twamatwumva yuko Burundi bwikukiye ngo nivyo twovuga yuko bwikukiye politique ma bwarikukiye mugabo economic ma hari hakantu kagihaze kabisa turabona fatiye nko mu 2025 nyuma yaho gato Burundi bwarahebewe imfashanyo nyinshi cyane none uwo mutumire yoshobora kumbwira impamvu Burundi bugeze mu kibanza burimo no munsi kandi tubona bwarahebewe imfashanyo zitagira uko zingana habuze ikigarufyiri kugira Burundi bufate ikibanza cyiza reka mpijamba abandi murakoze
urakoze cyane Emile reka dufate na Patrick mwiriwe neza
niwe mwiriwe.
Uri hehe ikibazo cyawe?
Ndi Bugande. Kibazo nashaka kubaza umutumire. Ndibuka muri 2004-2005 amafaranga y'amarondi yarasa gaciro. Icyo gihe amadorari ko yavunza nk'idorari imwe magana 700 cy'amajana 800, ariko birateye agahinda kumva ko ifara amafaranga y'amarundi idorari isigaye rivunjwa 2700. Nashaka kubaza uwo mutumire, ese leta y'u Burundi ni iyi leta ihari niyo yaba yaratumye ibi amafaranga y'amarundi atagaciro, cyangwa ni ubukene buri mu gihugu? Amubaza ni iki cyokorwa kugira byibuze abarundi cyangwa uburundi twongere tubone ka gaciro k'amafaranga twanahoranye mbere.
Urakoze cyane Patrick. Kampala mu gihugu cya Uganda. Bwana Rufyiri, gerageza usubize mu magambo make cyane ibibazo bya Emile na Patrick.
Nibyo, duhereye ku kibazo cy'uwavuze bwa mbere. Mire niyumvira yuko hari ikibazo gikomeye cyane kumwe navuga kijyanye mu by'intwaro, intwaro itabereye iri mu gihugu. Ahejeje kuvuga ikibazo kijyanye n'amafaranga bwahebe Burundi bwahebewe, nagenda mubwire yuko Burundi bwahebewe amahera yababa imiliyaridi 1000 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka 2006, hanyuma bacabongera ko kwayo mahera bahebeye Uburundi imiliyaridi 1000, Uburundi buhabwa imiliyaridi 750,000. Murumva imiliyaridi 700,000, murumva ayo mafaranga nangana. Ni ukuvuga mu myaka 10 kuva mu mwaka 2006 gushika ubu Uburundi bwaronse amamiliyaridi 800,000. Ni ukuvuga bije y'igihugu yokora imyaka 6. Twari twiteze gushikira urugero rw'umwimbu cyo twita rotodo croissance gushika ku bice 8%. Mugabo umwaka 2014 twari tugeze ku rugero rw'ibice 4.7%. Ibyo rero twari twagezeho byaciye bisambuka byose, ubu turi munsi y'ubusa kujana meje kubivuga. Nuko arugira ngo ndabereke nyene Uburundi bwafashije umugabo tubandanya tumanuka. Ikibazo rero kihari nuko navuze ko ari ibibazo by'intwaro mbi bihari. Rero ingene mbere yuko ntangu nyishu mfatanye niki iya cha Patrick avuga yuko amafaranga y'agaciro aguma amafaranga y'Uburundi aguma atagaciro, ko byaba bitumwa na leta ihari cyangwa arabandi. Mu bisanzwe abantu boshira mu mutwe yuko ibintu byose biri kubiraba mu gihugu biba byiza byitirirwa leta ibihari, iko niko bigomba kumera. Nta wundi muntu ashobora kubibazwa cyangwa byitirirwe leta ihari n'iyo biri comptable n'iyo bibazwa ibintu byose biriho. Ibyo Patrick yobyumva akamenya yuko ariko bigomba kugenda kandi ariko bimeze. Hanyuma amafaranga y'agaciro y'u Burundi nayo yarataye agaciro ku rugero rukomeye. Namvuze yuko yamanutse kugera ku bice yataye agaciro icyo twita depreciation de la monnaie burundaise, yataye agaciro ku rugero rwa 58.8%. Ibyo rero nabyo biruko kubera icyo nokwita balance commerciale, no kuvuga urugero rw'ibintu Uburundi bukura hanze nubwo bishora ruratandukanye cyane, rushora ibintu bike gose kugira ngo uronke amadevize ariko ukarondera byinshi hanze. Ibyo rero inyishu nk'umuti twiyumvira yuko abanyepolitike bakwiye guhiganwa bahiganisha imigambi, cyo ni iyo nyishu no muha muri leta naho bagarondera kutikunda cyane abantu bariko baratwara, bagenda bagiye kwiba igihugu ntibagenda bagiye guteza imbere igihugu. Ibyo nibyo nibaza bihari mu gihugu. iyo umuntu yaragiye afise agatima ko kwiba ntagenda afise agatima ko guteza imbere igihugu ingaruka mbi niya mubona nizinjyane mubona ziguma ziriho ni incompetence no kukuntu kutagira ikintu baza guteza imbere igihugu batanga niri twe tubona n'ibyo
hanyuma se abo muvuga ko babajyanywe no kwiba ibyo bintu mwamubifitiye ibimenyetso bwa narufyire
jiwe nibaza ku kimenyetso cha mbere nuko kuntu merere kubabwira aho usanga ubutunzi buri mu kagwi kabantu bakeyi mugabo abanyagihugu bose muri rusangi bakaba bakenye ibyo nivyo bimenyetso bya mbere uno munsi urashobora gusanga umuntu umwe atwara afise inzu zitanu afise inzu zitandatu afise amayetaje mugabo igihugu kitagira pare sindi ko mwarimu bizi Burundi bugiye ntibugira pare presidentielle burapanze bupangiye uwahora atwara Burundi Michel Micombero niwe bupangiye none munsi inzu mukuru w'igihugu abamwe none munsi ni ya Michel Micombero nareme mwumva iyo logique yumvikana kugira ngo umuntu yatwaye Burundi aba ari we yubaka pare hanyuma leta ishiza kumupangira mugare leta ntigire pare uno munsi Burundi ntibugira indege irerero umukuru w'igihugu mwumva ibyo bintu byumvikana mwumva harimo logique nanoyi uno munsi Burundi ntibugira indege dorinye ntibugira indege propre yavyo yayo umuntu avuga ati iyi ni indege yitirirwa Burundi murazi ko Burundi gwahorana indege yitwa Air Burundi ntibugira indege ariko hariho abantu bashobora kugura indege ngaha mu gihugu cacu none mwumva ibyo bintu ari bintu bisanzwe na hariho twe tuvuga tuti burya fatiye kuri ibibazo vya Patrick na Emile Burundi ntibukenye mu byukuri hakenye abantu b'abanyepolitike bakenye mu mitima batiyumvira guteza imbere igihugu barondera kwiteza imbere bunyene nibaza ahubwo bari bakwiye gusaba ikigongo barundi abanyepolitiki bakasaba ikigongo barundi kuko nibishoboka ingene Burundi bukenye ugiye Bujumbura ukaraba ama etage hari ukaraba amazahari nta numwe yopfa yumvire ko Burundi ari igihugu ca nyuma gikenye mugabo uravye ivyo no kwita les indicateurs de pauvreté ibimenyetso biranga ubukene Burundi bubikwije byose nico gituma usanga uno munsi igihugu Burundi ico gihugu ca nyuma gikenye ku isi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twatumye bwana Gabriel Rufyiri ukuriye ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa cyangwa igiturire no gusesagura umutungo wa leta mu Burundi Olicome kuri telefoni turi kumwe n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika Kasim mwiriwe neza
Neza Edigena
Uri hehe Kasim
Edendi mugisagara cha Bujumbura
Ikibazo cyawe mu magambo make cyane
Ego ndamukirizana kuba umutumire
Arako
Bahora y'Imana nabantu
Ego yee Ego mutamu Hanyuma jewe ndi mugisagara cha Bujumbura cyo mera ko namakenga mfite ndabye ingendo y'abagize leta uyu munsi akarorero ka hafi ndagatange ku myerekano yabaye ejo ndabye amajambo yavuzwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura yavuzwe n'umukuru n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi jewe nshamvuga nti naca ndaba n'ubukene igihugu cyacu gifite nkaraba idolari ry'Uburundi rya Amerika ifaranga rya Amerika nyine ribundura mu gihugu cyacu cy'Uburundi nkaraba ibiganiro byari hagati y'abiri hagati y'Abarundi byari ko bibera Arusha byarahagaze nimenya kuba wa mutumire mushyirahamwe Olicome rijyanye n'ikirire ndaje ku byo mwavuze byose amakenga yose ahari nibona Burundi mutoyi atari aca hanga mu gihugu cyacu na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura na igihugu gikenye mfatiye ngaha mu gisagara cya Bujumbura amakenga yanjye mfise nuko ndazibi byose nagendaguye mbona ko atamuti ugiye gutogwa na cyane cyane ko imvugo iranga abadutwara uno munsi icyoza ibihugu byahora bidufasha none amakenga yanjye nk'abamfize amakenga avuga ko atamwizera mfise kuri kazoza kanje nabo n'abarundi bose cyane cyane kuva muri aya magume turimo y'ubuvuye n'ubukene jewe nkavu nkakubaza none umwizero wewe woma cyangwa iby'impanuro woma ni izihe ko jewe umwiyeburo ndawufite kumfatiye kuri ibyo byose naca ndaba n'ukuntu bigenza aribo bari bakwiye gusaba ikigongo nk'uko babivuze kugira ngo bagisabe abarundi kugira ngo n'amakungu adufashe bashyire mu ngiro ibiganiro bagire byose amatwebwe turonke amahoro ikibazo cyanjye ni icyo nyakubahwa
urakoze
murakoze kumijambo
Kasim urakoze i Bujumbura mu Burundi reka dufate na Juste mwiriwe neza ni Edirwema ikibazo cyawe uri hehe ego
anima nikada cyaka kwaza mutumire mere mwana ko je no kumutubira kora kwamara kwa kera nikama kimwe cyaka mubaza ishyirano uri kona cyari zikere mu Burundi cyangwa iri mu cyaje zuri yo kwani gitire no gufata amatungo ya leta anima ubufate ko umwaka ihenze ubanga ubufate umwaka w'2025 mu ntango ariho ibintu byakoratse twashima cyane nko gucira habona cyane cyane abantu biga igihugu barashyiramo amadosiye menshi cyane bari barakoze bamwe barayavuga makagaruho gasubira ku buryo abanyabihugu bati nubwo bigenda uko icyuma ry'igihugu riko rifata kubona abana kariko rijyana n'aha mugabo uno munsi twumva ntabifite ibyumba cyane so ushaka kubaza mbega byagenze gute ko tutafite ibyumba
urakoze juste mukanya bwana Rufikiri aragusubiza icyo kibazo ariko dufite abantu benshi kuri telefone reka dufate na Renova hanyuma bwana Rufikiri abasubirize icyarimwe Renova mwiriwe neza
mwiriwe digwemo
ikibazo cyawe uri he
ndi Bujumbura kabazo kanje karakabazo gatoyi nashaka kwibariza umutumire nuko bigaragara yuko ubutunzi bw'igihugu muri no minsi bugeza havi kuko ibintu ku masoko biraduga ibiciro biguma biduga bivanye nuko amahera y'agaciro yagiye arata bivanye nuko amahera y'agaciro yagiye rabura kuko amakungu yahora adufasha yadukuye kwa maboko ariko mu kudukura kwa maboko bimwe mu byatumye adukura kwa maboko ariho n'uruhara rw'abarundi bene wacu bagenda mu makungu kuvuga igihugu nabi abayo ke gihugu kigomba kibemwe intambara genocide ibintu byinshi ugasanga amakonga reka ratu ukura kwa maboko kandi byatumwe n'abarundi bene wacu ari kandi aribo bari bakwiye kuvugira Burundi neza kugira Burundi bubeho kuko ariyo mpeso twese yatwibarutse rero uruhara gumwe wese rurakeneye kugira ubutunzi bumere neza nuko nabo banyepolitike bo ziga babarongoye amashyirahamwe nyine bugenda arapfuye igihugu neza kuko ntahandi tuzoraga buzukuru bacu n'abana bacu nuko hama tukagira twese tugatera imbere murakoze
urakoze cyane bwana Rufikiri ibyo bibazo bya Kasim Juste na Renova mu magambo make cyane
nibaza yuko umuntu aravye ama ibibazo babajije ni nka bimwe deka mpere kuri Kasim we wavuga yuko umengo nta mwizero afise umuntu ari hagomba kwizera jewe sindi mu bantu babaho batizera nizera yuko ibi bintu ari bihe by'umwanya twese bidusaba ko dugira umwizero hanyuma tukaraba imbere cyane cyane abantu bari imbere yacu bitwa ko bariko baraturabira ingene igihugu coba kizima bo kore bishoboka byose kugira ngo biyumvire igihugu kuko iyo umuntu agiye gutwara abantu yiyumvira ibifungurwa birababaje kwiyumvira umuntu kubona ko umuntu ashobora gutwara abantu yiyumvira ibyo gufungura biragura kumwita ukugomba kumwita nyene mu ijambo ry'ukuri hanyuma ati ibi bijanye n'abarundi bagenda mu mahanga kuvuga igihugu nabi kuhagarika imfashanyo sinibaza yuko hari umuzungu canke umuntu wese afashe igihugu ashobora guze nk'akarika imfashanyo kubera umuntu yamubwiye ibi barya abantu batanga imfashanyo barafise ibintu baraba ibyo no kwita les indicateurs de bonne gouvernance ibi bimenyetso byerekana intwari bere iyo bitahari ntibashobora kwemera gutanga amafaranga yabo hamwe ho bahari abantu bagenda mu makungu bagenda kuvuga yuko batotanga imfashanyo jewe nibaza yuko abo bantu jewe antuka ndi bari kumwe na urikome urikome kivuga ivuga iti abarundi ni babafashe igihe tubona yuko nk'ubu turabona yuko hari icyo nokwita crise de confiance hagati y'intwaro ihari hamwe n'abafashe Burundi barabivuga baravuga ibyo bafatirako ibyo rero igihe babibona twe tubabwira tuti nimarabe izindi nzira bashobora gucisha n'imfashanyo abarundi bashikigwe twebwe niko tuvuga mugabo ntushobora gutegeka umuntu afashe igihugu ngo natange amafaranga aziko ata kwayo amafaranga agira atange ayahereje leta we wacavuga yuko ayo mafaranga atacaza kufasha acaza kwibwa ivyo rero nivyo bibazo nibaza kubihari rero abafasha n'uno munsi hari ivyo bafasha barafise ivyo twita akanare inzira bacisha mugira mu mafaranga aboneke ivyo rero bagomba kuvyumvikana na leta ibihari kugira ngo ivyo bintu bigende guke mugabo twumvirije twumva umwe ngo bagoma babatuka none umuntu ugo mu mutuka we wumva yoheza akagufasha gute nico gituma nimvira yuko kuvuga yuko hari abantu bashobora kuvuga ngo babime imfashanyo sabana nta muntu numwe afashe igihugu adafise ambasade mu gihugu ivyo ni mubizi banki mu ndiyari iri Bujumbura ububirigi buri Bujumbura teyiba iri Bujumbura abo bantu bose ndababwira bafise ambasade bafise ubuserukizi mu gihugu mwumva uyu wundi muntu yoza kubabwira ibiba mu gihugu yobarinde nicyo gituma nibaza yuko ibyo gender vyita ko ari nk'ibintu by urupfu n'imfane abantu bagomba gufata yuko bana kare babivuga nta nguvu bafise abo bantu zo kuvuga yuko bashobora kubimisha imfashanyo ntibishoboka nibyo ukunda nibyo gene baza kubitoshoboka mu ijambo rimwe
hanyuma Renova yakubajije ikibazo kijyanye nuko bari bamenyereye ko buri mwaka mushyira habona amadosiye y'abantu basesagura umutungo wa leta n'abakora ibikorwa byo kurya ruswa ngo ibyo ntabwo bakibibona
oya jewe nibaza yuko nkeka badakurikira cyane nibaza ko ari abakurikira ijwi rya Amerika gusa nibyo ku ijwi rya Amerika sinari mperutse kuhavugira mugabo amaraporo twe tuyasohora sinuva ku munsi mugabo turasohora amaraporo nk'iraporo yo mu mwaka w'2015 twarayisohoye iri kuri site ya Oricom baragenda bayiraba barayo ko atayitora iyo muy'u mwaka nayo irinda kubanza kwemezwa kugira ngo isohoke ego nibyo amadosiye ubu ntavugwa cyane kubera ibihe turimo bimeze uko bimeze nyene mwese muzi mugabo amaraporo yo turayasohora nibaza bagiye kuri site ya Oricome barashobora kubitora ni Oricome .bi barashobora kubitora nibaza yuko ari ibintu byoroshe mugabo gusa ibihe byarahindutse murabizi yuko hari amaradiyo menshi ya turiwe yahora ducisha kwivyo tuvuga n'uburyo rero bwo kumenyesha amakuru ntugire ngo ubuya n'ikirenga cyane hanyuma n'abantu baratinya mugabo amaraporo yo turayasohora nibaza yuko ijwi rya Amerika mu badufasha nabo bariko barafasha kugira ngo baze baramenyesha abanyagihugu ibintu ngene bimeze nayo ubundi hoho mu by'ukuri twebwe ntitugeze duhindura turacari babandi turashakora kumwe twakora keretse gusa ko ibihe ari byo byahindutse
urakoze cyane bwana Gabriel Rufyiri reka dufata abandi bakunzi ba radio ijwi rya Amerika Alexi mwiriwe neza
mwiriwe
uri hehe ikibazo cyawe
gahe Bujumbura
ikibazo
mama ndamutize mutumire
arakumva abaze ikibazo cyawe Alex
nk'uko yari yabivuze tugiye kuraba izerekeye igiturire biri mu ubusubizi inyuma ubutunzi bw'igihugu ariko nabo nyene mwabo barongoye mashira hamwe nabo nyene baze barara abariho harimo bamwe bamusanga iyo bagiye hanze usanga bariko bavugana ariko bavuga Burundi nabi bigatuma Burundi busubira inyuma hejo Burundi narumvise ushingana umwe mu barongoye mashira hamwe yari mu birege ariko aravuga ngo bongereze ibihano bifatirwa u Burundi ariko umva bamaze kongereza ibihano ahanini munyagihugu mutoya niwe ahanini ahagwa kuravye bavuga ngo narategetsi baba barize cyangwa bagize ngo baba bafise amahera babitse ahanini ngiye kuraba igihugu gifatiwe ibihano ahanini munyagihugu mutoya niwe ahanini ahagwa cyane.
Urakoze Alexi kuri icyo kibazo
ikindi ngomba gushikiriza ni kimwe ngiye kuraba ku byerekeye ubutunzi natwe rw'abanyagihugu tubifitamo uruhara ubugiye kuraba nk'ano mu gisagara hari usanga yicaye mu gisagara atakintu ariko arahakora mugabo agenda kuraba ruguru yava yoshoboye kurima akiteza imbere. Ikindi nagomba gusaba leta cyane cyane nagomba kuyisaba ni ibyerekeye nk'amangere shimike abanyagihugu bakoresha mu kurima nagomba nsaba yuko leta yogerageza iyo angere shimike ikazira yitanga kuri gusa kugira umunyagihugu abone ukuntu yisinono.
Urakoze Alex, reka dufate na Janvier mwiriwe neza. Janvier mwiriwe
mwiriwe ndaramutse na Rusire.
Arakumva.
Yavuze yuko atagikozwe ibintu bishobora kuyangara ngenzwa nimba ibintu bimeze nabi bizaguma bita kuri leta gusa uruhara rw'abanyapolitike bamwe bita opozisiyo naka ari igihe cyabo y'abajournaliste bafite bagiye bagira aho bahengamiye batanga itariyo atari izo hariho abadufata nabo badashaka kwemera nkumbure uruhara rwabo muri kubiraba n'abanyagihugu bateze nkumbure kumenya aho bakurikira bakareka gukurikira bakabafata kuba abanzi iyo bijya kuba kubyarire bimere neza nuko abo bose bagira icyo bakoze naho bimeze gutyo ndemeza ko byinshi byamaze gukogwa kuko ndabigaruka ko umunyamabanga mukuru wabona yavuze ati ngiye gusa ngiye guteza imbere ngo kuri kujya abona busuwe n'imwe ntambara bukore ubunye umuhuza rero ubuse muzi yavuze ati ubunye abakenewe cyane abashyize imbere mu biganiro abantu batacyo bagirizwa unye seze nawe yaragiyeho mbe nawe yobisite mbe samiye byayo ko araba de projet mateo se tata bataje kudeswa ko kuya defanda yagiyeho tegikene bu rero bira ngo abantu mere priorite cyangwa bashize mbe mu biganiro kuko seze yari gukora abantu bashize abo bagiriza bakabagiriza tumye aba seze yagirizwa n'abantu ari imosa nkabwo nina uriye kubwanje intambwe irahari tayo seze ikore amatumenye abateze kujya mu biganiro amafizi wazo z'iruhande mankumbure abatasobanukiwe ushobora kuvuga izo navuze bitasanyuze facebook yanjye cyane cyane na janvier bavyo cy'umuntu amafoto.
Urakoze Janvier. Reka dufate na Moise mwiriwe neza. Moise mwiriwe
mwiriwe ndabumva.
Ikibazo cyawe
kibazo je nuko ukwavuze yuko atagize atabaye cyo kugwa nuko igihugu kigiye ahantu habi je nobaza nk'ubunyi nk'abanyagihugu cyangwa bumwe amashyirahamwe adahari mu bishobora bya politiki ni giki cyangwa ni giki bashobora guterera kugira ibi bihe turimo tubivemo.
Urakoze Moise. Bwana Rufyiri, icyo kibazo cya Moise ibindi byasaga nk'aho ari ibitekerezo.
Nibaza yuko nkuko mubivuze n'ibyiyumviro byumvikana ari Alex canke Janvier, n'ibyiyumviro nibaza yuko abantu bofatira ko cyane cyane nkagomba kugaruka ko cyane ko uruhara rw'umwe wese mu bibintu ni byiza yuko abantu bose bogira icyo baterera biyumvira igihugu bwa mbere kuko ingorane tuguma tugira kugira igihugu kigume n'ibibazo kirimwo nuko umwe wese ubona ko yikunda cyane igihugu bakacibagira bakibagira yuko iyo umuntu yikunze rwose usanga ni uko kwikunda atashobora ngo bimufashe. hanyuma avuze ati moyize uruhara twebwe twogira abo mu mashira hamwe yigenga kugira ngo bishobore gutera imbere harya nta numwe ashobora gusubirira leta n'abanyagihugu twebwe turaterera ariko umuntu aza gushira mu ngiro ibyumviro duterera ni leta ibihari leta niyifise uburyo bwose abanyagihugu batanga n'amakungu kugira ngo ishobore gushira mu ngiro ibyo tuba twashikirije igihe rero leta itabishize mu ngiro usanga bigumira mu masoroga politike gusa ibyo bintu twe turabona yuko bizoshobora kudufasha naha rero tuguma na ntaryo iminsi yose tuvuga tuti abantu nibaraba igikwiriye kuko hariho ibintu abantu bashobora guhakana kwiyamiriza sinibaza ko n'umuntu ari umuntu ushobora guhakana ko hari ubukene none ubwo bukene buhari buterwa n'iki bwohera gute ikibutera twese turakizi ni ukuntu usanga ata migambi yigerije imbere kugira ngo abantu bahiganishe imigambi usanga bahiganishwa ibintu ataco bishobora gufasha umunyagihugu rero mu ijambo rimwe twece duterera abanyagihugu cyane cyane nuko bukura amaboko mu mpuzu bakakora hanyuma mwo gukura amaboko mu mpuzu bakima amatwi abantu baza babahenda hari abantu babahenda ngo bacanemo hari abantu babahenda bababwira amajambo bimwe niko ndavuga by'amasoroga politiki niba bashira imigambi abantu badabashira imigambi mu by'ukuri bariko barabahenda nizo twariko turavuga abanyepolitike nabo nibahiganishwe imigambi nizo tubahanura kuko ntibazoza gusaba urikome bize guteza imbere umunyagihugu atari ibigenewe ugenewe guteza imbere umunyagihugu ni leta nta wundi muntu n'umwe ashobora gusubirira leta nta namwe biba ku isi twe duterera ibyiyumviro hanyuma tugaheza tugasaba yuko ababijejwe bateza imbere igihugu ata muntu barenganije
urakoze cyane bwana Rufyiri muri ritangazo muherutse gushyira ahagaragara haraho muvuga amatagisi cyangwa se imisoro ishyirwaho abanyagihugu bato bato badafite ubushobozi wagira icyo ubivuga
ego ibyo birehari cyane biravye ico no kwita pression fiscale no kuvuga leta igumirondera kununuzana ntaryo umunyagihugu mugabo atamugambi iri kwiramukorera kuko uravye nk'amatagisi nk'akarorero amatagisi ari yakwa abantu batwara makinga nk'akarorero ukaraba ingene amatagisi angana ntibihuye na gatoya n'uburyo babayeho usanga ari ibintu nka bya bindi twita inyondwe irondera kumira ku nka mugabe inka naho iba yaramaze gupfa inyondwe yo ikaguma yibaza ko inka iriho ariko mu by'ukuri ata inka itakiriho yarapfuye n'ubutegetsi rero uri kuraraba ingene busaba amatagisi n'amakori birarenze nk'ubu umuntu afatiye ku iri tegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka utaha w'2017 biragaragara neza yuko kubera abafasha igihugu bahagaritse benshi cyane leta yafashe ingingo y'uko iza kurondera amafaranga mwabo banyagihugu nabo bakenye none mwe mwumva atari nka kwa muntu arondera gukama inka ataco yayigaburiye biteba yakayicibere rero nibyo mbona hanyuma ibyo tuvuga leta irashobora kumva kumengo turiko turayirenganya turiko turayibeshera mugabo nibaza yuko boduha ibyemezo tuyibeshera niko bimeze niko biri bije y'igihugu uno munsi iri ku mamiliyaridi 1,300,000,000 bije bazokoresha mu mwaka utaha niyo bije uravye imiliyaridi 1,300,000,000 usanga ari bije umugambi wabazita umugambi umwe uraba abanyagihugu uzoteza imbere abanyagihugu n'uyu uya usanga ari kubaho kwa minsi yose kwa leta ingene babaho ingene inzego zibaho nibyo nazo ne birakenewe mugabe igihe uri kurabaho uno munsi utazi ingene uzoba hejo mu bisanzwe nta uba wagizera mauvaise planification uba wateguye imigambi yawe nabi
ariko bwana rufikiri mu gihe ingengo y'imari ya leta ahanini amafaranga agera hafi kuri kimwe cya kabiri cyayo yavaga mu nkunga yaturukaga mu mahanga none nyinshi muri izo nkunga zikaba zarahagaritswe nibaza ko leta nayo igomba gushakisha ubundi buryo yashaka amafaranga mu banyagihugu cyane cyane ko idafite ayo mafaranga yose ikeneye
ivyo ni ibintu byumvikana cyane ko bo bikora mugabo birafite ingene bikogwa mu bisanzwe mu bihugu bifite ingorane z'amafaranga baca batora icyo bita budget d'austérité ni ukuvuga mu ijambo rimwe ni austérité budgétaire ni ukuvuga baca bafata bakagabanya uburyo leta yari ibayeho bakagabanya ingene babayeho bagaca bafata amafaranga bakayashyira mu migambi ituma ubutunzi buzamuka atari siko bimeze uno munsi usanga amafaranga leta yegeranya ari ayo kuza gutuma leta ibaho ku munsi ku munsi hanyuma ubundi buryo bateza guca babigenza nuko baca bari abo bantu bahagaritse imfashanyo bakaraba igituma bazihagaritse babasaba ibintu bijyanye n'intwari bereye mu bya politiki no mu by'ubutunzi none habuze kugira ngo babikore none ko abarundi nibo bashobora kubakorera nta munyamahanga n'umwe azaza gukorera abarundi bene bwo abatwara batabanje kubikorera ntibishoboka nize gituma mvuga nti nibakure ibyo twokwita amasoroga politiki bavuge imigambi hanyuma ibyo babasaba none hari umuntu w'umunyamahanga ndakuza kugusaba guze kubahiriza abanyagihugu bawe mwumva ibyo bintu ari ibintu byumvikana nibumvihirize ibijyanye n'agatakazi na muntu nibubahirize ibijyanye no gukoresha neza amafaranga y'igihugu ibyo nibaza ko atawundi muntu yorinda kubibasaba kugira ngo babikore none nk'uno munsi nk'uko umeje kubabwira ibijyanye n'uko Burundi butagira ege rero umukuru w'igihugu butagira pare presidentielle no kuvuga umukuru w'igihugu aba h'igihugu butagira indege dorini indege itwara abantu y'igihugu ibyo none hari umunyamahanga yorinda kuza kubibwira umuntu atwara igihugu kugira ngo abikore by'ukuri nicyo gituma twe tuvuga tuti
wenda ntago biri muri priorite z'igihugu
none ibyo bitari muri priorite y'igihugu mwumva ikintu cyo cyakiba muri priorite y'igihugu ari ikihe kubaka inzu umutegetsi ajya gutwara kugira ngo priorite yiwe ibe iyo kubaka etaje yiwe ku giti cyiwe ibyo ni naho rero hari ingorane nicyo gituma dusabana ntaryo yuko abantu bogenda guhiganisha imigambi aho kuja mu bintu by'amasoroga politiki baba batwara uno munsi baba bazotwara ejo tubasaba yuko boshira ineza imbere twari ko turavuga ibintu bijyanye n'amatagisi murabona hajya abarundi bashobora kuba batabizi umunyagihugu agiye kugura ikiro cy'isukari uno munsi murazi yuko ikiro cy'isukari igihumbi n'amajana indwi cyangwa igihumbi n'amajana umunani atanga amatagisi ashika hafi igihumbi cy'amatagisi niyatanga kugira ngo ashobore kubeshaho leta ugiye guhamagarana ibi by'amatelefone usanga ku munota igice cy'ayo mafaranga atangwa yose agenda muri leta ibi bijyanye n'inzoga umuntu anyoye icupa icupa rigugwa nk'igihumbi n'amajana abiri nibaza ko ariyo zigugwa kuko ntazonywa ntabyonzi mugabo usanga igice cy'ayo mafaranga acagenda muri leta icyo twita taxes iri consommation ndabahaye nk'akaruro gasanzwe nk'uyu mwaka turimwo kubiyeri byonyine gusa batse abanyagihugu miliyaridi 81 kubiyeri byonyine gusa murumva yuko ibyo bintu mu by'ukuri umunyagihugu bamurenganya cyane
bwana rufikiri mu kanya turaba tugeze ku musozo wa kino kiganiro reka dufate abantu batatu hanyuma uze kubasubiza amagambo makeya dusoze ikiganiro Hussein mwiriwe neza mwiriwe Hussein ndibaza ko twamubuze kuri telefoni Adele mwiriwe neza
Miriwe neza nyakubaha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika.
Uri hehe ikibazo cyawe?
Cyenzeye mu ntara ya Rumonge ni muri komine Buyengero. Bo icya mbere ntanguye gushima kuri ikiganiro mwategekanije mwateguye cerekeranye n'ibi by'ibiturire byabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi. Ndashimye cyane. Je ndi umunyeshuri rero ikintu ushaka kuvuga cerekeranye n'ibi nyene by'amashuri ni ukuri ibintu by'ibiturire mu gihugu cy'u Burundi byabaye ndase. Leta y'u Burundi cyo nyine ubwayo yari yiyemeje iti kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri gushika mu mwaka w'icyenda ni ecole fondamentale ishuri nshingiro. Umushikiranganji we nyine ukiwe Nyakugira Imana Janvier Ndirahisha yarabivugiye ku iradiyo ati ntihagire umuyobozi n'umwe ashobora kurihisha amafaranga ngo ni intebe ngo ni ingwa. Ariko ubu ibintu cyuko tubona je ndi umunyeshuri nshimye kuvuga ishuri nigako ariko kandi siryo shuri gusa ugiye kuraba usanga barihisha amafaranga. Ishuri nigako ni inkuru y'ukuri barihisha ibihumbi bitanu n'95,000. Ayo mafaranga bagiye barayagabagura hari igihumbi 5 cyitwa ngo ni icy'inkino. Hariho amafaranga 400,450 agabuyemo kubiri 200,000 ngo ni amafaranga ngo yo gufasha ishure 200,450 ngo na amafaranga yo kugura ingwa impapuro ngo z'umuyobozi n'ibindi. Ariko ivyo mu by'umushikiranganzi yavuze wenye nubwiwe ku radio radio tukorendera gakura yaravugiye ko cyane radio y'igihugu yaravugiye ko atababye mu byumve ariko tubona baguma barisha amahera n'ukuri muri orikome icyo kintu ko babari bakizi yarakivuze ariko tubona abayobozi barisha amafaranga prema turabona leta y'u Burundi hari ibintu ivuga mugabo ntibije mu ngiro. Rero abayobozi kuvuga uti warumvise ku iradiyo hari abakubwira bati ko wumvise ku iradiyo rero amagabo ujya mu gishyiranganji so dukenye ingwa ashobore kuguha bijya yavuze. Rero ni ukuri igituriye mu gihugu cy'u Burundi gisohera vuba.
Urakoze
nimba leta y'u Burundi hari ikintu yobibona kidakwiye yovugisha ukuri purema turarenganywa cyane cyane abantu bato bato mu gihugu cy'u Burundi. Nicyo gituma igiturire mu gihugu cy'u Burundi kitohe aho nashatse kuvuga ibyo binyerekeye mu by'indero na cyane cyane ni byinshi ni byinshi. Nyakubahwa uwo ari mu ishyirahamwe Orikome hari amashyirahamwe asanzwe yanafuswe sinibuka neza kuri iyo Orikome yoba irimwo mugandi bukafokode iriya ya
Adele turagushimiye cyane ikibazo cyawe kirumvikanye. Bwana Rufyiri mu magambo make cyane unasoza subiza icyo kibazo cya Adele hanyuma dusoze ikiganiro.
Cewe nibaza yuko ibibazo Adele haje gushikiriza mu by'ukuri ari ibibazo biteye intuntu n'umubabaro. Umuntu atwara abanyagihugu ntiyivumvire ku bibazo by'abanyagihugu nk'uyu muntu nk'aya mafaranga yaje kudondagura wumvise ingene agabaye mu mice sino bigaruka ko mabyumvise. Mu bisanzwe twese nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi turi abantu bemera Imana ingene rero abantu bashobora kuza nta muntu n'umwe ashobora gutera imbere ariko arya impfubyi ariko arya abapfakazi ariko arya aboro. Uravye rero ibi bintu bisabwa aba bantu ni bimwe twita byo kurya impfubye no kurya abapfakazi. None ko twese tuvuga ko dusenga ibi bintu biba kubera iki kandi bazi uko binyuranye n'amategeko. Nanjye nagomba ntera kamo mu by'ukuri nyamba uyu mushikiranganje agomba gufasha abanyagihugu nagendure arabe nk'uyu muntu nk'uyu mwana w'umunyeshuri ashaka kugira ingorane kubera uyu mwumvise avuze ku iradiyo mugabo avuze ibyo abantu benshi cyane baba bavugira mu mitima. Rero nagira mpeze ndababwira yuko atahantu na hamwe umuntu arya yitwa ko atwara abantu hanyuma akarya impfubyi akarya abapfakazi akarya boro ashobora kugira ikintu na kimwe ashikako. Ni umuvumo ariko arikwegera ni umuvumo ariko aragirira nabi cyane cyane igihe aba yahawe ububasha bwo gufasha abanyagihugu.
Bwana Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ruswa cyangwa igiturire no gusesagura umutungo wa leta mu Burundi Olicome, ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye Radijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Wakoze cyane.
Mwakoze cyane. N'ukuri abanyepolitike bacu nabo nibagerageze barabingene boteze imbere igihugu bave mu bintu by'amasoro ga politike baje mu migambi y'iterambere.
Urakoze, nshimire namwe bakunzi ba Radijwi rya Amerika mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Karala wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mugire umunsi mwiza.